Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kuwa 30 mukakaru umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026 cuci namwe bakunzi mahisemo gukurikira radio Nzamba agateka kawe tabara mu kitendo hanikaze muri ano makuru tubateguriye aza kubagizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Igenekerezo rya 30 mukakaru uko mwaka utashe isirahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu. Muraza gukurikira amarano makuru uko urwo rudandazwa rwifashe ku Barundi hagati mu gihugu eka no hanze y'igihugu. Inama yo gukarisha ubwenge kubigisha iriko iraba kuva ku wa mbere w'inondwi turimwo ikadusozerwa kuri uno wa gatandatu. Urunanife na Seb rukiyamediza ko bamwe mu bigisha bankiwe kuyijamwo kandi atamvu zifatika zihari. Abanyagihugu bo muri Shombo mu ntara ya Gitega nabo bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi, bagasaba ko inzego zibijejwe ziga uko icyo kibazo cyutorerwa inyishu. Kwari guca ku mayange ido ni ido ryano makuru ni mukanye sase.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere kuri ino nkuru iciye ku masonga. Ingozi mu ntara ya Butanyerera ubuserukira impunzi z'abanyekongo bo mu ikambi ya Musasa arafunzwe kuva ku wa 17 mu kakaru. Matabaro Ntawigira akurikiranwa mu rubanza rujanye n'ikete ryandikiwe ishirahamwe HCR ryitawe impunzi hamwe n'ikigo cy'igihugu ONPRA kijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu. Ikete ryiyamiriza ihonyangwa ry'agateka k'impunzi muri iyo kambi. Abategetsi bamwagiriza za kugira uruhara mu gutegura urwo rwandiko ibyo we ahakana. Ku bw'abamwegereye ihagarikwa rya Matabaro byo barifitaniye isano n'ibikorwa byiwe nk'ubuserukira impunzi hamwe n'uko yagumye ashira habona ingorane umuryango w'abitwa Abarundi bo mu kiyaya ca Rusizi bahura nazo. Bakemeza ko azira uruhara rwiwe mu guharanira agateka k'impunzi mbere bakaniyamiriza ko adahengeshanya kurondegwa kubera ibikorwa byo kwiyamiriza amabi akorerwa izindi mpunzi. Amakuru ava mu begereye iyo dosiye akavuga ko babiri mu bashize umukono kuri urwo rwandiko bamaze kuva muri iyo kambi mu gihe uwa gatatu nawe nyine yahagaritswe arafungwa. Mu kurindira ingingo y'ubutungane, Matabaro Ntawigira abandanya afungiwe mu ibohero riri ku Ryangozi. Nkuko nabibabwiye mu ntango z'ano makuru, igenekerezo rya 30 mukakaru ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu. Mu Burundi urwo rudandazwa ruribonekeza cane cane ku Barundi batari bake bakorerwa amabi atandukanye mu gihe baba bagiye kurondera akazi mu bihugu vy'Abarabu, mu bihugu vyo muri Afrika cane cane mu buseruko. Urwo rudandazwa ruranibonekeza mbere no mu gihugu hagati. Iyo nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Georges Kibogora.
Ubukene buri mu miryango n'umutekano muke ngo vyo ari byo bituma abantu batabakomoka bakaza kurondera akazi hanze y'igihugu, ariko mu nyuma bagasanga bariko barakorerwa amabi atandukanye bacugwa bufuni na buhoro. Bakarorero muri no minsi haribonekeza abakobwa n'abagore batagira uko bangana bagiye kurondera akazi mu bihugu vy'Abarabu cyane cyane muri Arabia Saudite, bakaba bagiye hakurikijwe amasezerano ico gihugu cagiraniye na Leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2021. Amatoza yabaye mu nyuma yerekanye ko benshi muri bo bakorewe amabi atandukanye harimo no kubaka amapasiporo yabo, kubakoresha ibikorwa by'ubucakara n'ibindi n'ibindi. Ari nacyo gituma benshi muri bo bace batahuka basubira iwabo mu Burundi. Uretse abo baja mu bihugu by'Abarabu, hariho abakobwa n'abagore mbere n'abagabo cyane cyane urwaruka bafatwa bakajanwa mu kinyegero mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, Kenya, Uganda na Tanzania. Bagenda bemerewe akazi, bamara gushikayo bagakoreshwa amabi harimo gushurashuzwa no guhabwa ibikorwa birenze urugero. Urudandazwa rw'abantu ruribonekeza no mu gihugu hagati, aho usanga abana bava mu ntara zo hagati mu gihugu baja mu miji kurondera akazi, mu nyuma nabo nyene bagafatwa nabi bagaturubikwa haba mu bikorwa byo mu mazu canke mu bikorwa byo kurima. Abandi bana nabo bakoreshwa mu bikorwa byo gusega mu mabarabara. Ivyo biruko mu gihe Leta y'u Burundi isanzwe yariyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu, hakaba hasanzwe mbere hari itegeko rihasha abakora ico caha irikingira n'abagikorewe. ishyirahamwe mpuzamakungu OIM rijejwe uruja n'uruza rw'abantu naryo nyine ngo risanzwe rifasha mu kumenya ababa bakorewe ico caha mu guhimiriza abajeje umutekano ku vyerekeye ingene babwirizwa guhasha ico caha no gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu.
Inzamba
amakuru tubateguriye arabandanya. Inama nkarisha bwenge kubigisha bo mu gisata ndera bigisha yaratanguye kuri uyu wa mbere mu ntara zose zigize igihugu ikazosozerwa kuri uno wa gatandatu. Urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB rukababazwa no kubona hari abigisha bakumiriwe mu izo nyigisho kandi bari babifitiye uburenganzira. Dukurikire Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB.
Zatunganijwe mu ntara zitanu zigize igihugu n'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi bufashijwe n'umugambi takabu iganeza kibona. Ariko ku munsi zitangura harabigisha bankiwe kuzikurikirana ko kuri lise ya Cibitoke hakoraniye abigisha bavuye mu mihingo itandukanye y'intara ya Bujumbura hirukanywe abarenga 20. Imvongo nuko batari ku ntonde zategekanijwe ariko bakaba bari bararitswe n'abayobozi b'amashuri bakukira kandi n'intonde bariko zikaba zari zahanahanwe ku mbuga ngurukana bumenyi mbere n'abo bigisha zikaba zari zabashikiriye. Kuba baritabye izo nyigisho nta kosa bakoze, zikaba zarahinduwe mu nyuma naho ntibabimenyeshwe ni kosa rigaruka ku bushikiranganji bw'indero bwazitunganije. Ingaruka ariko mbi ni uko zabaye kuri abo bigisha kuko hari abagize ingendo ndende bakariha amahera menshi yo kwiyunguruza n'ibindi bya nkenerwa ku rugendo. Kuvuga nk'abigisha bavuye mu makomine ya Muhuta na Rwibaga bakaja mu Cibitoke bakongera bakagaruka imvumuro. Muri abo harimwo bashasha batararozwa mero ndangamukozi n'abakorera bushake, ni ukuvuga ko bitangira igihugu ariko bataronswa umushahara. Uburyo bakoresheje rero nubwo baguranye urunani rw'amasendika yo mu gisata cy'indero n'inyigisho mu Burundi FENASEB ko uburyo abo bigisha bakoresheje bo busubizwa kandi karonswa inyigisho nk'abandi kuko nta mwana n'ikino.
Yari Antoine Manuma arongoye urunani FENASEB. Abanyagihugu bo muri komine Shombo iri mu ntara ya Gitega baridoga cane kubera ikibazo c'ubukene bw'amazi. Bavuga ko babangamiwe cane n'ingendo ndende bagira kugira baronke amazi meza asukuye, bagasaba indongozi zabo ko zuhagurukira ico kibazo kugira gitorerwe inyishu irama. Julien Muzinga abidushikireko.
Nkuko bishikirizwa n'amasoko yacu yaho muri komine Shombo ku mutumba wa Kiguruka avuga ko haheze igihe kinini ata amazi meza bafise, bakavuga kandi ko kubera ingendo bafata baco kuyarondera ari ndende cyane abenshi muri bo bahitamo gukoresha amazi yo mu nzuzi nayo akaba atasuku nari kagira.
Muri komine yacu ya Shombo ikibazo cy'amazi kiraduhagaritse umutima cyane kuko dushobora gukora amezi arenga atatu atamazi, ni ukuri ni ikibazo gikomeye cyane. Kugira ngo tubone amazi meza yo kunywa tugenda ibirometero birenga bitatu. Ibindi bikorwa nko kumesa uduhuzu, utundi dukorwa tw'amasuku muhira n'ibindi bisanzwe. Dukoresha amazi yo mu nzuzi, ni ukuri dukeneye amazi meza y'amabombo atwegereye. Kutayagira hafi bituma dufata izo ngendo ugasanga hari n'abapfa kunywa amazi yanduye kuko bifata umwanya munini wo kujyayo ugasanga hari n'ibindi bikorwa biriko birapfa. Aho kenshi niyo haba izo ndwara nyinshi zifatiye ku isuku rike azakorera izindi ndwara nyinshi. Turasaba rero indongozi zacu ko zadufasha gukemura iki kibazo kuko kiradukomereye twarushye hama natwe kugira ngo ubuzima bubandane.
Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twagerageje kurondera kuri telefone musitaneri wa komine Shombo co kimwe n'abarongoye ishirahamwe Regidezo rijejwe ico gisata c'amazi kugira ngo bagire ico bashikiriza kuri iyo myidogo y'abanyagihugu. Turabakena.
akabari kuri iyo nkuru ya Julien Muzinga duce dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri no wa kane mwakoze mwembe mwese mwayakurikiye bakoze nabagenzanje bafashije kuyatororokanya mwari kumwe na Pierre Gahungu kuri mikro abandi bikebanuye naho butaha.